buru mvara jizgu di Amerika ivugiri Washington DC mukinya Rwanda no mukirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya makuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera kuyavugwa muri Sudani. Ibisirikare vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyarakuye abakozi ba za ambasade z'ivyo bihugu mu gihugu cya Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara abenegihugu bavyo mu bice bitandukanye mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku mugwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Uko gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'aba parakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi umunani. Abantu 420 baramaze kuhasiga ubuzima hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho kwa minsi yose. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura abenegihugu bavyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga baramaze kuvugwa ko bakomerekeye muri izo ntureka. Ubufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa zishyira mu rya Buraya nawo mu bindi bihugu bakaba batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo nayo ya gisirikare yashitse i Khartoum kuraba bikurayo. Ubutaliyano buvuga ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byo bivuga ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu bavyo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zazo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare ya Amerika iri muri Djibouti. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Ghebreyesus yavuze ko hari abantu benshi bafiriye mu mavuriro. Haruhande y'abashika 420 bamaze gupfa, OMS ivuga ko abandi 307 bamaze gukomereka. Muri Afrika kandi ni muri Kenya, ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mwitongo ry'umupastori uwo yafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka biwe mu idini giwe kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi aliwe John Kemboy yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ryo mu pastori yitwa Paul McKenzie zibwirizwa kwimbwa kugira zisakwe zirabe ko hari abantu bazihambwemo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bashika kuri 43 kuko abandi 4 batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iryo sengero ryitwa Good News International Church. Igipolisi cyasabye sentare kucemerera kugumiza uwo Makenzi mu gihe amatohoza akibandanya. Umupastori yaramaze guhagarikwa inshuro zindi zibiri imbere yaho hamwe ni mu 2019 kandi ni mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Yarahagaritswe kandi no ku rufu rw'abandi bana. Igipolisi kivuga ko izo dosiye zose zigitohozwa ko mu butungane. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere vyegeranye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Kenya, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze cyo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'abaoromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzoba bubaye ubwa mbere leta Ethiopia itangaza ku mugaragaro ivyo biganiro hamwe n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army canke Ola mufunyafunyo umaze imyaka ugwanya leta. Umuvugizi w'uwo muhari Oda Tarbi ntiyashotse aboneka kugira agire icyo avuze kuri ibyo byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Umuhari Ola wiyonkoye kundi witwa Oromo Liberation Front umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wagarutse mu gihugu inyuma yaho Abi Ahmed ashikiye ku butegetsi uharanira agateka k'ubwoko bw'aba Oromo kandi uvuga ko leta yabakumiriye umuhari Ola na leta bagirizanye ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia niyo ntara ifise abanyagihugu benshi kandi yafuyemo abasivile benshi muri ibyo bihe by'intambara Ethiopia yaciyemo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko igihugu cy'Uburusiya kiriko kirarondera abo cyise abagabo banyabo bo kwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagwane intambara ubwo Burusiya burimwo n'igihugu cya Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. Yemeza kandi ko Burusiya bwasohoye amatangazo hamwe n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare. Bwaremeye umushahara, bwarabemereye umushahara mu gihe bazokwiyandikisha. Gusa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu bashika 400,000 binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka. Intambara hagati y'ibyo bihugu nayo iracabandanya. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu 5 byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv mu buseruko bw'icyo gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisamburamwe mu mazu.
Urakoze Aloyz Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri w'eshatu radio yacu voa.com naho muradusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @voa radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: ku nshuro ya mbere inzego z'ubutegetsi mu Burundi zaraye zemeje ko Alain Guillaume Bunyoni ari mu maboko yazo ko mu minsi iri imbere azisobanura ku byaregwa zitatangaje. Abahanga mu by'amategeko barabivugaho iki?
Ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi.
Maitre Dieudonne bashiraho ishize n'impuguke mu by'amategeko. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere mu Burundi, aho umushinjacyaha mukuru wa Repubulika hejo ku cyumweru yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe muri icyo gihugu afunzwe n'inzego za polisi. Mu itangazo yasohoye bwana Sylvestre Nyandwi ntiyavuze ingingo ku yindi ibyaha Bunyoni akekwaho, ariko yemeje ko bishingiye ku byavuye mu isakwa ryakozwe mu nzu ze. Yemeza ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo ashinjwa kugira ngo minsi iri imbere azagezwe imbere y'ubutabera. Eloge Wilikaneza arakomeza.
Ni urwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafashwe. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mungu, Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu umugenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje Abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyese Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yatwemereye ko iryo tangazo ari ry'ukuri. Ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze ko biregeranywa kugira ngo azocashikirizwa umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika nawe aheza afata ingingo yisunze amategeko. Ni kuryo tangazo rishimangira iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17 na 18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko y'ubushyuhe buseruko. Mu itangazo ryiwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko ku wa 17 polisi kimaze gusanga Alenga Yome Bunyoni atari kumuhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushikiriza manza kizigenza wa Republika zaciye bisohora umutahe wo kumurondera mu ntara ya Rutana ijwi rya Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi wa Rongero yasatswe atakintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo niko amasoko yo mu gipolisi yabwijwe rya Amerika kumutahe wasohowe n'umushikiriza manza kizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko hoba hari ivovo vy'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni harabibaza ko ashobora kwagirizwa canke akegekwa ko ivyaha birimwo amatungo adasiguritse ukunyonora amatungo y'igihugu ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire ariko umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata cyo kurwanya ibiturire atashimye kumwidondoro wiwuje ahabona amenyesha ko navyo bishobora kuburwa baha igihe amashirahamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategeka sibabanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu barabyiyamirije amatungo ya Bunyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga cyanka yakuwemo bizogorana cyane kuvuga ico bisunze bavuga ko afise amatungo adasiguritse niko avuga abantu batari bake bazi arenga yome Bunyoni cyanke abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo ubiriko biramubako muri kino kiringo ariko gitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonné bashirahishize akuri kirani bazo vyo Burundi kuva kiri munani z'abanyeshure muri kaminuza yabwijwe rya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri nyuma yikurikiranwa rya Bunyoni
yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ivyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye inkuyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango ariko nta muntu yo casya bwose ngo e mama ubusuma bugire gutuzwe gose Burundi bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega maso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije ko ibihano Alenga Yome Bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kuja mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya rutura cyamwatse uburenganzira bwo kuja ku butaka bwacu Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka kazi na muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kuja ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu rwa rwo rwose kugira umuburanisha niko umwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'ubutungane mpuzamakungu yabwijwe rya Amerika itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujeje wateka kazi na muntu Hussein Dahash utangarije ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Vinyini Muraba mukuru wa Hussein Dahash yabwijwe rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushikiriza manza kizigenza n'ubushikanganji bw'ubutungane n'umushikiriza manza kizigenza yirinze kuhavuga Mugana masoko yuzuzanya y'ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoko k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro cy'igendereza ry'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa CNDH niwe yaroye muhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa nuko yakwaba mucungera umutekano n'ubu hari ibihangange muri CNDD-FDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko Bunyoni yacurangwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 2021 itariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel Mugipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemerejwe rya Amerika yari ihagaritswe kuwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganji yajejwe umutekano Martin Teresa yabwiye amesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku dosiye y'iyo ntwazangabo iri mu minwe mushikiriza manza akizigenza wa Republika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko eroje burika neza ijwi rya Amerika
muri Republika ya Demokarasi ya Kongo manda ya mezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC muri iki gihugu yarangiye itariki 19 z'uku kwezi mu gihugu benshi batavuga hari umwe ku butumwa izi ngabo zari zarahawe Jimmy Shukran bakomera aratubwira ibindi kuri inkuru
Ameza atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Congo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mucyo uterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Congo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Baringene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubungubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kw'amezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo mu 2023 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu mu 2023 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda, kandi EAC nayo ibirebera. Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora. Turi yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo, ntacyo ntacyo tubona ko bakoreye abaturage. Ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki, kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo. Ingabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Ku rundi ruhande, hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuko hano hari Abarundi. Impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe, nubwo aba ari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tuba tubanye n'amayase tubiba bidushimishije cyane kurushaho ko twakabanye n'aba bateroriste n'amara amapartir derio.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubaje uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira, nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye, ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzuza amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri. Ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere hagati aho hani Goma. Kuri wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Aho muri Congo kandi ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu mpera z'icyumweru dusoza ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda. Vedaste Ngabo nibyo atubwira.
Nyuma yaho hasere namwe mu mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Lusenda mu burasirazuba bwa Congo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere, iya kabiri, iya gatatu ndetse na site ya Lusenda, zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara kuko umwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'2015 na 2017 amwe yarasenyutse andi nayo mashitingi aratubagurika mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze.
Mfite umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze, inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbona aho ndyamye uri hanze. Nukubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana 3 yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mu mwaka w'2017. Afite impungenge ko uburyo barara bavigwa bishobora guteza impanuka umuryango we.
Buri guye mu ijoro mpita ndara nicaye sisibira kuryama, ubuho amaze iminsi 2 no kugwarangira ngo ariremwo ndara nicaye mvoma amazi imena hanze ngomeza mpagaraye. Imvura nanisa hizo yoshobora kungwa ko ikamitana n'urubyaro kuko nana hamwe afise mu ngira.
Ilanzi Olivier no mu buzuseru kirumpunza abarundi mu nkambi ya Lusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura.
Byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batangira aho bake kumusaya dusha bituma hasere na senere bavuga yuko bage gusubiramwo amazu, tuvuga yuko ibice 80 kuyijyana bigiye gukogwa bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikikumusaya. Rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko iboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kuba ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyazobanza kwanza gushirwa imbere kubashikira abandi.
Nubwo aseri isezeranyiza impunzi ko igiye kuzubakira amazu zisanga yarakwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka.
Niby'ukuri ibyo twasaba haseri na seneri nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu, babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabe ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako. Hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba amakungu cyanke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barefije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi Wanumbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Jeune ndetse no mu centre d'accueil mu gihe ategerejwe yuko aseri itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusendi muri territoire ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 2026. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Rwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport ni iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu, mu gihe hasigaye imikino 4 kuri buri kipe ngo ishampiyona irangire. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 6. Ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2-1 kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC bitego 3-2 kuri Stade Huye Butare. Kuri Stade Golgota Nyagatare, ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC bitego 3-3. Kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Police FC yatsinze APR FC bitego 2-1. Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC bitego 2-1 kuri Stade Muhanga. Iyi ntsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona, bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gutitiza umujyi byabayeho ni udushya twakoze muri recruitment, haba abafana, haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe. Ndugwa ngo hari umoperasiyo yagiye korwa akomeye nicyo twabaga twayagize mu ruhare. Ntabwo twavugwaga n'abantu bari bananzi, ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operation. Twagiye turokita amazina akomeye, amazina y'abastar.
Undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu n'uwahuje ikipe ya Rwamagana City na Lyon Sport kuri Stade y'Ingoma. Uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura uyimurirwa ku cyumweru. Icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego 1-1. Ejo ku cyumweru habaye imikino 3. Kuri Stade y'Ubugesera, ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego 1-1. Musa Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze. Umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Rayon Sport warasubukuwe urangira Rayon Sport itsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe. Kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicoro cya mbere mu Rwanda, ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 56 ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53, iya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota 52, Police FC iza ku mwanya wa kane n'amanota 45, ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 43, iya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39, Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya karindwi. Ku mwanya wa munani turahasanga Etincelles FC nayo ifite amanota 37, Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9, ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 38, Bugesera FC iza ari ya 11 n'amanota 29, ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28, Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 26, ya 14 ni Marine FC n'amanota 25, Rutsiro FC ni ya 15 n'amanota 21, ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda w'ibitego 29. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Jean Claude Munyandinda, makuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi, twateguriwe na Desire Hatungimana.
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo mu ntara hagati waronse uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'Uburundi bwose muri basketball. Muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi n'umwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi, amenyesha mukamwemwe ntangere ico bakesha ico kibanza barimwo.
Tibikesha abarongoye umugwi wa Tigers kuri bona ko bashizemo ingufu nyinshi kurondera bakinyi bamwe mu batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe ikine. Bavuga ko muri rusange n'ico tubikesha n'abakinyi kuja hamwe bakumva ico bashaka n'intumbero.
Mu ndinganizo nshasha y'iganwa ry'Uburundi muri basketball, uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinyi kugira yikomeze. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe. Amenyesha ko bagiye kurondera abakinyi babiri b'abapivo.
Twaragerageje kushana n'abarongo uyu mugwi bariko bari sana barabiko tukoraho abakinyi uko tubifuza n'abari bakinyi babatoroshe kuronka. Yego umuntu ariko aragwanagwa uvyerekeye uburyo naho twaricaye turagaya n'abarongo uyu mugwi bariko barashiramo ingufu nyinshi barabe niba vyoroshe nyene, ariko barashiko barashiramo ingufu nyinshi cane barabiko abakinyi boneka kamba ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira ikintu ibindi n'uduturusho dutandukanye. Bavuga ko muri rusange n'ibyo turiko turajamwa, ariko nawe bakinyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri.
Iyindi migwi yaronse uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'urunani Jimkana, New Star, Lemesha, Lezipo, Dinamo na Kern. Iyo migwi uko ari munani izohura, hasigare ine nayo yongere ihure mu nkino za playoff. Kushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'Uburundi rirangire, Umamuru yatsinze Interstar bitsindo 5 ku busa yongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau du Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys ibitsindo 4-1. Umamuru isumvya muri kino gihe Flambeau du Centre inota 1. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye abambere iwabo. Mu zindi nkino zabaye, Kayanza United yatsinze Olympic Star ibitsindo 2-0, Rukinzo itsinda Aigle Noir 1-0, Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City ibitsindo 3-2, na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati 3-2 nyene. Vitaro yanganije na Top Junior ubusa ku bundi, Messager Ngozi nayo inganya na Tigre Noir igitsindo 1-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Ndimwumva kuri mikro, ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.